Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti bakunzi bacu ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloise Bigirimana.
Ndagize mwaramutse Edi, turibanda cyane cyane ku yavugwa muri Afrika. Abakuru b'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika ejo ku munsi wa kane barafatiye ibihano abategetsi bakoze kudeta muri Guinea, bongera basaba ko hatunganywa amatora mu mezi atandatu kugira basubize ubutegetsi abasivile inyuma yo gukura Perezida Alpha Conde muri uku kwezi. Mu itangazo basohoye, CEDEAO yavuze ko izofatira ibihano byo kubuza abo basirikare baherutse ubutegetsi hamwe n'imiryango yabo gufata iyi ngendo kandi bafate n'amatungo yabo. Basabye kandi ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ubumwe bwa Buraya gushyigikira ibyo bihano kuri ako kagwi kiyise Comité National de Réconciliation et de Développement CNRD mu funyafunyo y'Igifaransa. Mu gihe muri Guinea bakoze kudeta bahanwa muri Mali ho baragiriwe ikigongwe. Inama y'ifata kibanza ishinzwe amategeko muri Mali yaratoye iremeza ibwirizwa riha ikigongwa bakoze kudeta zibiri zikurikiranije muri icyo gihugu cyo mu karere ka Sahel. Abategetsi ba leta n'ab'inama nshingamateka babivuze ejo ku munsi wa kane. Mu kwezi k'umunani umwaka uheze, abasirikare barongoye na Colonel Assimi Goïta barakuye ku butegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keita inyuma y'indwi abanyagihugu bari mu myiyerekano yiyamiriza leta. Suleiman De arongoye komite ijejwe kwemeza amategeko, yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP kwa aya mategeko yemejwe, asigura ko abagize uruhara muri izo kudeta zibiri batazokurikiranwa n'ubutungane. Muri Afrika kandi, Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed Batazira Farmaho yarahagaritse ububasha bw'umushikiranganji wa mbere Mohamed Hussein Roble inyuma yo kunyinyurana mu bya politike hagati yabo bategetsi babiri. Igihe yafata iyo ngingo ejo kuwa kane, Farmajo yagirije umushikiranganji wa mbere gufata ingingo gihutihuti kandi avuga ko atamigenderanire myiza afitaniye n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji wa mbere yatswe kandi ububasha bwo gutanga ubuzi no kwirukana abakozi muri iki kiringo igihugu kiri mu myiteguro y'amatora ategekanijwe mu kwezi kw'icumi na kumwe. Icegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU Amina Mohamed ku munsi wa mbere yaragendeye Somalia atako asaba abo bategetsi gushyira ibibatandukanya ku ruhande kugira bashyire ingufu mu myiteguro y'amatora amaze gusiba akatari gake.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF muri Nigeria kivuga ko abana hafi miliyoni muri icyo gihugu bashobora kutazoja ku ishuri uyu mwaka ku mbo z'umutekano muke. Amashuri mu buraruko bwa Nigeria yamye ategwa n'abitwaje ibigwanisho bananyuruza abanyeshuri kugira babarekure bahawe amafaranga. UNICEF muri Nigeria yavuze kuwa gatatu ko yatohoje amashuri 20 yatewe uyu mwaka gusa hamwe n'abanyeshuri 1,336 banyurujwe. Iyo raporo ivuga kandi ko abanyeshuri 16 bishwe mu gihe abandi 200 batazwi irengero. Userukira UNICEF muri Nigeria Peter Hawkins yasabye abategetsi ba Nigeria gushyira ingufu mu gucungera umutekano ku mashuri. Mwefuko makungu muri leta zumwe za Amerika, ubushikiranganji bujejwe ikigega bwarahanye abanywanyi batanu ba Al-Qaeda bagirizwa korohereza uwo muhari mu kuronka amafaranga. Ubwo bushikiranganji bwavuze ko abo bantu babikoreye mu gihugu cya Turukiya. Abafatiwe ibihano n'abanyamisiri batatu Maji Salim, Muhammad Nasri Ardin Al-Ghazrani hamwe na Nurerta Muslihani. Abandi n'abene gihugu babiri ba Turukiya Sebrai Guzel hamwe na Sona Gureyen. Amatungo yose bafitiye muri leta zumwe za Amerika yarafashwe nk'uko umushikiranganji bubivuga.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Mukomeje gutega amatwi ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Dora makuru y'ingenzi tubafitiye muri iki gitondo. Itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye rikora iperereza ku ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi ryamuritse raporo yaryo ya gatanu igaragaza uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu.
La commission a documenté des cas d'exécution, de disparition forcée, d'arrestation et de détention arbitraire, souvent accompagnées de torture.
Uyu ni Dudu Diene uyobora iryo tsinda ry'umuryango w'abibumbye avuga ko ubwicanyi guhohotera no gushimuta abantu bikomeje mu Burundi. Ariko mu Burundi siko babibona.
Ntabari ku rubuga bari mu gihugu turabona ko by'ukuri ibyo atabikihari. Imwe na imwe naho byo babishika bikaba nuko abikoze bamenyekanye bahanwa.
Uyu ni Gerard Hakizimana uyobora ishyirahamwe Forcon F rikorera mu Burundi. Rwanda urukiko rw'ubucuruzi rwatesheje agaciro ikirego cy'uruganda rwa nyakwigendera Asinapol Rwigara cyasabaga ihagarikwa rya cyamunara ya hoteli irahitwa mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Izo nkuru n'izindi ni mukanya nimujye kure ya maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwatesheje agaciro ikirego cy'uruganda rwa nyakwigendera Asinapol Rwigara cyasabaga ihagarikwa rya cyamunara ya hoteli irahitwa mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Umucamanza yavuze ko bagitanze binyuranije n'amategeko. Kuje banka niyo igiye guteza cyamunara iyo hoteli ivuga ko bayibereyemo umwenda ubarirwa muri miliyoni 500 z'amafaranga. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yari mu rukiko.
Nyuma yo kwisegura ku baburanyi bombi ko yatinze gutangiza iburanisha, umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yahise asaba Maître Henri Pierre Munyangabe wunganira Kojebanki gusobanura inzitizi ye. N'inzitizi yatanze asaba kutakira ikirego cyihutirwa cy'uruganda rwa Asinapol Rwigara Premier Tobacco Company Limited. Uruganda PTC rwaregaga Kojebanki rusaba guhagarikisha icyamunara ya hoteli iri mu Kiyovu Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Maître Munyangabe avuga ko Uruganda PTC rwatanze ikirego rwirengagije umuhango simusiga wo kubanza kwandikira umwanditsi mukuru, agasaba ko ikirego kitakwakirwa. Maître Janvier Rwagatare wunganira Uruganda PTC avuga ko mu gutanga ikirego bashingiye ku rubanza rwahindutse itegeko rwaburanishijwe mu mwaka w'2017 mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Yibutsa ko urukiko rwategetse ko imitungo ine n'uburanwa urimo itagomba gutezwa cyamunara, agasaba urukiko rw'ubucuruzi gusuzuma niba hari urundi rubanza rwakwiyeho urwa mbere. Umunyamategeko wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko hari ibaruwa yashyikirije urukiko yanditswe na Kojebanki igaragaza ko nta wundi mwenda Uruganda PTC ruyibereyemo kandi ko nta yindi baruwa Kojebanki yanditse nyuma ivuguruzi ya mbere. Nyuma yo gusesengura ingingo z'amategeko arebana n'imiburanishirize y'imanza z'ubucuruzi yahuza na cyamunara, umucamanza yanzuye ku ruganda rwa Rwigara rwatanze ikirego mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yavuze ko rutubahirije imihango iteganywa n'amategeko ko rwagombaga kwandikira umwanditsi mukuru rugasobanura n'impamvu nyuma akazisuzuma. Yahise atesha agaciro ikirego cyo kwa Rwigara atangaza ko ku kijyanye n'indiki zasabwaga zizarebwa mu kirego kiremezo. Maître Rwagatare yasabwira umucamanza ko bandikiye umwanditsi mukuru ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka atinze gusubiza abahitamo gutanga ikirego cyihuse. Umucamanza yavuze ko nta bigaragara muri dosiye ngo ahereho abishingiraho ko umwanditsi mukuru yatinze gusubiza. Umunyamategeko Rwagatare yamwibukije ko biri muri dosiye yashyikirije urukiko, ariko umucamanza akavuga ko ntabyo abona. Ku ruhande rwa rwicayemo bo kwa Rwigara n'abavandimwe babo hahise humvikana uko imyorezi icyarimwe no kujujura mu majwi yo hasi nk'ikimenyetso cyo kutishimira icyemezo cy'urukiko. Hanze y'icyumba cy'urukiko abatanyuzwe n'icyemezo batangiye kuvuga ko ibyabaye biteye agahinda. Ukuri k'uyu mubyeyi yabwiye Ijwi rya Amerika.
Kwa hivyo bibaye nta bya bindi byo muri 2015 twagiye gushungura Papa Diane tujye gushungura Rwigara Sinaporo baratangaza rusororo ubayoboraga Rwanda Revenue avuga ko Rwigara Sinaporo apfuye ari umusoreshwa mwiza nta kintu adena afite mu minsi mike batafite deni rya miliyari 6 mese twist ibi bintu biteye agahinda nyamara.
Madame Adeline Rwigara umugore wa nyakwigendera Asinapol Rwigara akimara kumva icyemezo cy'urukiko yasaga n'uwahungabanye ku buryo mu muryango bageragezaga kumuturisha. Byari bigoye guhita agira icyo atangaza kuri telefone. Ijwi rya Amerika yavuganye nawe avuga ko nta cyamutunguye mu cyemezo cy'urukiko.
Nta deni dufitiye ubu butegetsi nta deni tugirira igihugu, nta deni tugirira banki. Barabizi neza na ubwabo, usibye ko jurogrete ntacyo bazi. Kuko ibi birenze ubujiji, birenze n'ubugome, birenze n'ubuswa. Nta deni tugirira banki, nta deni tugirira leta.
Madame Adeline Rwigara kandi ijwi rya Amerika yamubajije urundi rwego bagiye kwitabaza nyuma y'icyemezo cy'urukiko.
Twiyambajije urudaboro, ariko kugira ngo tugire ibihamya, kuko nabo ntabyo bazahari byaha, ntagahora gahanze, ntabwo bazi aho ngubu ibirenge byabo bihagaze. Reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye, tugiye kujurira ubutegetsi bwiza, ariko daboro twajuririye ubw'ijuru.
Inyubako igiye kugurishwa n'igorofa rigeretse kandi ritaruzura iteganye na hoteli yo kwa Rwigara yasenywe mu mwaka w'2016, ubutegetsi bwavugaga ko yubatswe nta byangombwa kandi ko itari ikomeye. Iyo igiye kugurishwa bivugwa ko yagombaga kunganira hoteli yasenywe. Kopi twabonye igaragaza ko yahawe agaciro gasaga miliyari y'amafaranga, cyamunari ratangira gukorwa kuri uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 niwo munsi inyubako izagurishwa mu cyamunara. Umwunganizi wo kwa Rwigara yatubwiye ko agiye kwihutisha ubujurire mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Turabaramukije bakunzi, namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: +1 202 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye rikora iperereza ku ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi ryamuritse raporo yaryo ya gatanu igaragaza uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu. Bavuga ko mu Burundi hakiboneka abantu bashimutwa, abandi bakaburirwa irengero. Ku ruhande rwa leta bo bavuga ko iryo tsinda rikorana n'abagamije kwangiza isura y'igihugu. Ni nkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Umugwi wa ONU ukora amatoza ku Burundi watangaje ko naho hari utwigoro tutari duke twakozwe na leta, n'ubwo hakibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Mu kiganiro uwo mugwi uhaye abamenyesha makuru uri Geneve mu Busuwise, twakurikiye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi Dudu Diane arongoye uwo mugwi wa ONU, yaseguye ko mu mwaka umwe Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi, bamwe mu bagize inzego ziwe babangamiye batavuga rumwe na leta n'abahari na gateka kazi na muntu.
La façade de calme au Burundi masque en fait une situation que reste.
Naho biboneka ko ari agahengwe mu Burundi, ihonyango ry'agateka kazi na muntu ryoryo rirabandanya mu mpisho. Kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze hariko arahigwa abantu bitwa ko bafitanye isano n'imigwi igwana yateye mu bice bitandukanye by'igihugu. Aha twasanze inzego za leta zica zikika mu kiza mu guhohotera batavuga rumwe na leta, cyane cyane abanywanyi b'umugambi SNL, abaharanira agateka kazi na muntu, abahoze mu gisirikare cya kera n'abandi. Twarabonye kandi ko hari abanyurujwe bakagenda amazima yongo, abishwe bagatogwa ibiziga, abafungiwe ubusa, abakubaguwe n'abakenyezi bafashwe ku nguvu. Uwo mugwi werekanye ko n'abahungutse batarabwa gyiza co kimwe n'abamenyesha amakuru canke abandi bagerageza kuvuga ibintu bitandukanye n'imvugo ya leta.
L'espace démocratique demeure fermé et forme étroitement.
Demokarasi no kwishyira no kwizana birabangamiwe. Abamenyesha makuru bagerageza gukora inkuru ku kiza cy'umugera wa corona, barabwa ibi n'umukuru w'igihugu. Abatari bake mu mpunzi nabo bahungutse baraturatuzwa bitwa abansi b'igihugu canke abakorana n'abagwanyi. Ibi bikorwa na bamwe mu bapolisi wego gw'iperereza canke ugwaruka gw'imbonerakure wegamye umugambwe uri ku butegetsi. Womogwi washizeho na woni mu mwaka w'2016 gushika ubu nturemererwa guhonyoza ikirenge muri ico gihugu. Umushakashatsi Françoise Hamson, umwe muri batatu bagize uwo mugwi, yavuze ko ari ntambamye ikomeye kuri bo. Ntidushobora kwinjira mu gihugu bataduhaye uruhusha. Nico kibazo gikomeye twagize muri imyaka itandatu iheze, ariko twarakizungurutse tuja mu bihugu bibanye by'u Burundi tugahura n'abantu batandukanye, impunzi, abari muri leta n'abandi bafise amakuru baduha, n'abari hanze ya Afrika bafise ibyo babonye twaraganiriye. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ataco ashobora kubivuga ko kuko kuri we leta ataco iramutuma kuyivugira kuri raporo igira gatanu y'uwo mugwi wa ONI. Twagerageje kurondera Tabure Nova aserukira Burundi mw'ishami mpuzamakungu ONI i Geneve, ariko twamukenye. Ico bikoze, ambasaderi Tabure Nova yaheruka kubwira Ijwi ry'Amerika k'uwo mugwi wengamye kandi ko ukorana n'abatavuga rumwe na leta. Ati Burundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifise imvo za politike no kutigenga. Nta kindi abo bagamije atari gucafuza igihugu cacu, kandi leta mvyeyi, leta nkozi, iyo yiri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi, amagara y'abantu, umutekano, ubutungane, kunywanisha Abarundi, kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu. Hadashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazi na muntu, naho turi ku kivi kandi abanyororo baringa 5,000 barayibahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Amaradiyo amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi, vyerekana icizere kihari. Atagihindutse mu mpera z'uku kwezi, inama nkuru y'umutekano ya ONI izokorana yongereza ikiringo c'uwo mugwi canke iwuhagarike. Aha bamwe mu bagize amashirahamwe arenga 50 yigenga mu Burundi basaba ko guhagarikwa. Gerard Hakizimana atwara ishami Foricone F rimwe muri ayo niwe yaserukiye bagenzi we kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Nk'abari ku rubuga bari mu gihugu turabona ko by'ukuri ibyo atabikihari, imwe na imwe naho byo babishika bikaba nuko abikoze bamenyekanye bahanwa. Bo barabivuga, hari igihe usanga babifatanywa n'abakozi ryaha, uwakoze ryaha kuko afatwa kwa hanwa, naza ko ntashira mu gihe shigikira ukudahana. Twasabye dushimitse kujya mugwi ukora matoza utokongerwa ikiringo kuko ntacyo tumaje kuri urya mu gihugu ikiringo. Hariyo twokwibutsa ko iyo mu gihugu hari abari na leta kazi na muntu atuvuga n'ikigo CNDH cy'igihugu kigenga, murabona ko cyanaduze kuri stati a atawundi mu gushora gukora ibyo matoza cyangwa ibyo gatakazi na muntu.
Gusa yandi nayo nka Human Rights Watch n'ayandi abona ko umugwi ugifisa akazi kenshi ko gukora, uko ni nako n'uwo mugwi wa ONI ubibona. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Iwanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri Uganda mu nkambi ya Nakivale ziratangira gutaha ku bushake guhera muri iki cyumweru. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Baizi uri Kampala.
Impunzi z'abarundi zibarirwa mu majana nizo zatangira gutaha muri kino cyumweru ziva mu nkambi ya Nakivale. Akaba ari zimwe mu mpunzi zatangiye kwiyandikisha mu mwaka ushize kugira ngo zitahe, ariko ntibyashoboka. Mu butumwa bugufi bwanditse umukuru w'inkambi ya Nakivale bwana David Mugenyi yahamije ko hari impunzi z'abarundi zigiye gutahurwa muri kino cyumweru. Izo mpunzi ziyandikishije kugira ngo zitahe zivuga ko zinejejwe n'uko icyifuzo cyazo kigeze kigasubizwa, kandi akaba ziteze gusubizwa mu buzima busanzwe zigeze mu Burundi.
Banyita Kanyarusha Sibarunabe.
Hano na Kivale hamaze igihe kingana gute?
Ndamaze imyaka 12.
Imyaka 12 ndabona hamaze igihe kitari gito. Waje wenyine se?
Naje n'umuryango wanje.
Ngore n'abana. Ubuzima na Kivale umeze gute imyaka 12 muhamaze? Gari umeze gute?
Mu buzima kintera no kuva hano ngo mpunguke mbone ubuzima bwanje bitameze neza. Ama mpita mu ntireka nihungukire.
Gari butameze neza gute?
Bagutameze neza urabona nta ndya baduha. Baduhaye agasente ngo tuze turashuma bacabara katwaka baduha umutwaro umwe n'ibihumbi icyenda
agafaranga k'ibihumbi cumi n'icyenda byonyine
hama rero uri mu ragira ngo ugomba kusumira abana nta mpitamo nti reka nihungukire maze imyaka ibiri mpiga guhunguka byanka n'ukwanka
uri umwe mu bafashe icyemezo cyo guhunguka wagifashe kubera ubuzima bubi cyangwa kubera icyo wahunze cyarangiye
icyo nahunze cyararangiye ntayo mamaze kumva yuko Burundi bumeze neza nta mfata ibyemezo byo kujya nihungukire nta kamaro ko kuguma mu buzima bubi numva igihugu cyanje giterereye
wari warahunze iki imbere
nari mfise ahantu nigera kuze ndatata n'abayobozi hanyuma bari baracanye umurumbero w'inka turimo turahaburana numva bakaza baramvuga nabi numva ari ngize ubwoba ntibaze bave bangirira nabi
none ayo matati warumvise ngo yaraheze
yaraheze ahantu twapfa barahashikirije n'umwana we wanje yasigaye mu gihugu
wari uturuka he mu Burundi
mu Burundi nari nturuka mu giteranyi mu yinga muri komine giteranyi umusozi wa mika agasimbira kantita
so ibyo wahunze ntabwo byarimo politiki
oya ntabyo byarimo politiki
niwe ugiye guhunguka wenyine se cyangwa muri benshi
turi benshi ahubwo benshi bagiye bipakiza bitahana kuko babona babatinjije kubatahana
nyamara ariko nubwo zimwe muri izi mpunzi z'abarundi zitahuka hari n'izindi zibona ko igihe cyazo cyo gutahuka kitaragera zivuga ko zitakiyumvamo umutima wo gutaha
abo bantu bariko barahunguka bahunze vuba baracafite ibintu iwabo biracariho ariko nka njewe inzu yaravuyeho kanjewe itongo ryaravuyeho kanjewe akazi nakora karavuyeho nikakibaho rero guhunguka ntacu nabangiye gukora kandi ngeze muri imyaka myinshi maze imyaka myinshi kujya guhunguka ugeze mu zabukuru ntacu bimariye nta nico bimfasha n'abana banje mbiganiriho nabo guhunguka bambwira ko ibyo batubizi niwabo batahazi icyo bazi ni Uganda kuko niyo barerewemo niyo bakuriyemo niyo bizemo sistemu barimo rero niyo natwe ntawe tuce
Epifane Kabushemiye nta mwana n'uhagarariye igihugu cy'u Burundi muri Uganda we avuga ko ari nta kintu cyabuza abarundi bose gutaha akanasaba ababishinzwe korohereza impunzi zabisabye kera kugira ngo zitahe
nibisanzwe rwose ko impunzi zivuga nabi zivuga ibintu biteye ubwoba nta mpunzi rero yo kwigera ivuga neza u Burundi uvuga ati jewe ndi impunzi y'umurundi ndafise amakuru meza uwo rero bari karataha mugaje icyo nemeza Burundi buri mu mahoro abantu bibere mu mahoro bavuga mu kirundi ati igihugu ni nyabagendwa impunzi z'u Burundi nozihanura nozihimiriza ko zosubira mu gihugu zigatahu ku bugombe bwabo
kuva aho uyu mwaka watangiriye izo mpunzi ziyandikishije zakomeje gutegereza umunsi zizatahiraho ariko umuryango uzitaho HR ukavuga ko utari wagateguye ibikenewe byose birimo imodoka zizazicyura hamwe n'inzira zizacyamo kugira ngo zitahe nubwo hari impunzi nkeya z'abarundi zacuwe ziva muri iki gihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka zigatwarwa mu ndege ukurikije HR indege irahenze akaba zose zitazayikoresha andi makuru twaje kumenya nuko izi mpunzi zacurwa zikoresheje inzira ndende iciye mu gihugu cya Tanzania impamvu zitazanyurwa mu gihugu cy'u Rwanda ari naho hari inzira ya hafi kugira mu Burundi ntabwo iramenyekana ukurikije imibare itangazwa na HR Uganda icumbikiye impunzi z'abarundi zisaga ibihumbi mirongo itanu Ignatius Bahizi Ijwi rya Amerika Uganda
mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikibazo cy'abana bata amashuri kubera inzara gikomeje kuba ingora bahizi mu Burundi mu guhangana n'icyo kibazo hari umwana w'umukobwa witwa Chancel bamuhaye wihaye gahunda yo gufatanya n'urundi rubyiruko bagashaka imirima bahingamo ibiribwa bagaburira abadafite ibyo kurya ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
Ikigwati cha busekela chatura nijuwe nuru kwa rukaru angajwi mbele nungige meshansele bamo haye kilimiko mine bukeye nara ya muramza hakati na hakati mkiku chuburu undi. Haba nalafashwa baba majanabili. Bose na omi liyango ya batu kwa itagira mikoro. Bamwe muri bo bari barahagaritse amashure kubera batashe bataronka icyo bacisha ku wepfo umwigeme bamuhaye umukuru w'ishyirahamwe Ijambo Kibondo rifasha abana b'abatwara tubwira icyatumye we n'abagenzi be biyumvira gufasha abanyeshuri bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye y'ubusekera
twatanguye dufasha abana mu kubaha ibikoresho by'ishuri ama uniforme n'ibindi ariko tugasanga bahebye ishuri niho twatanguye kuvuga ati reka tumenye neza ikibazo bafite tuzasanga mu miryango bavamo barafise ubukene nta matongo bajya baciye ingero batabagaburiye baca baja mu kibira mwahabonye ni hafi yaha kwa muramufe bashaje kwibarabara kuyatandaza ibaza uvuye ku ishuri ugasanga ntacyo mama yakurondereye ejo wagira motivasiyo yo gusubirayo tumaze kubibona ibyo twavuye tuvuga ati reka dutangure gufungurira abano bana
umukenyezi n'abagabo babiri yose abana bari bahebye ishuri ubu basubiye kuja mu masomero kubera uyu mugambi banezerewe no kubona uruvyaro rwabo rutagiye gusigara inyuma uko niko babizigurira ijwi rya Amerika
Nuko nzohimiriza cyane abana bakabandanya ku ishuri babandanya ishuri hari igihe bagenda ku ishuri batari cyangwa bakagaruka bagiye batariye bakishyitse bakagira ibyo kurya byo mu rugo ntamwe bibonetse ibyo byose byatubera nk'ikibazo abana ku bwishi bagaheba murungise kabiri nk'ejo yagiye adafunguye ntiyakwemerera yavuga ngo ndaheba tworo nk'abagoma badufata mu mugongo cyane na mwarya turi ubwoko menga burakengeretse kubisanzwe
baheba amashuri kubatanga ubu bari bafite byo kuba bashobaje bavuze byo gufungura kubera tatatu avuga tufite ngo kugira ngo kwibara bagusoma irasiyo bagenda bariye kugafungura bajya ku ishuri yego mfere mukamushimiye kumba mutima
uye inkamba inkari na hadiri ubu ubu nazira bagiye kuwandaza biga neza kubera uyu mubyeyi wacu sasera bafashe umugongo
umushinga amateka w'umutwaye Evariste Ndikumana arashima kino gikorwa na cyane cyane ko cyaranguwe n'abakiri bato kandi badaturuka mu bwoko bw'abatwa
kwiga kw'abatwa ntigushoboka adafise icyafungura hakora munda hari n'ubundi yabiryoheje neza Vugati, mfungu kwa nizambere. Nizambere nyene, kuko tafunguye, nibazako rupapuro naho worusoma ucutangura kujugumira. Nibazako aliteka kubona abantu bugwaruka bari munsi ya 25 bavuga ati tugomba dukore ni ibintu bidasanzwe.
Musantere wa komine Bukaye nawe abona ko umugambi ufitiye akamaro igihugu n'isi yose kubera abana ariko azoza kisi. Efraim ndi kumasaba.
Uno mugambi rero turawiteze ko byinshi byiza kandi bihambaye kuri kazoza ka komine yacu mbere na kazoza k'igihugu kuko ibi bibondo ejo burya nibazobahagaze hano duhagaze ejo nibazobahagaze no mu bindi bibanza bikomeye kandi mbere birenashoboka yuko bashobora no guhagarara neza no mu makungu bagafasha igihugu bagafasha mbere n'isi kubera ibyo byose biva hehe biva mu ndero y'akanovera iyo nayo nishoboka iyo umuntu adafise amagara meza
Umuyobozi rero umugambi wa leta wo gufungurira abana ku mashuri yasigura ko mu ntara zerekewe nabo byagaragaye ko mwimbo abanyeshuri wiyongereye Frederic Nizigiyimana
kubera uburyo buke turacyakorera muri zo ntara ndwi ariko indoto dufise twagomba yuko abana mu Burundi bose bafungurirwa byaragaragaye ko rero umugambi wo gufungurira abana utuma badaheba amashuri badasiba ibyo nabyo bigaca bituma umwimbu wiyongera ku mashuri uburorero ni bwinshi cyane turazi n'intara ya Muyinga ikunda kuba muzambere mu bibazo bya leta kenshi dora tubona ko kubera amashuri yaho menshi afungurirwa aricyo gituma n'uwo mwimbu wiyongera
Ndikumana sasa mu nama nshinga amateka nk'userukira abatwa hari kindi cyifuza afise kubona abana b'abatwa hejuru yo kuja mu mashuri banigishwa ibijanye n'umuco n'akaranga kabo byihariye
abandi bageze ku rwego yuko aba bantu nk'aba basigaje inyuma bita rezo toktone bita indigenous people baba bafise amashuri y'iwabo kugira bigishwe mu ndimi z'iwabo muri primaire na secondaire ndiko ndivugira ururimi rw'iwacu rwigitwa baca bakubita mwigisha gakubita abanyeshuri bagenzanje baga bose bagasunika nahejeje secondaire ururimi rw'iwacu nagwibagiye kandi byarambabaje n'ubu muvyo ntabizobabarira bigisha nibyo nico gituma no mwishure giwanje mu Kayanza twashizeho umunsi birirwa bigisha igitwa gusa
Kuva mu kwa 2018 leta yashinze ku mugambi w'ugaburira abana ku mashuri ubushigikiwe nayo kandi ni inama nshikiranganji yemeje amafaranga yo kubushigikira buri mwaka ishyiramo amamiliyari dane n'imiliyoni 800,000 y'amafaranga y'amarundi hafatiwe ku bitigiriye bitangwa n'ubushikiranganji bw'indero abanyeshuri baba muri yo ni 1,600,000 ni bamaze gufashwa n'uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashuri kuva mu mwaka w'2018 Eroje uri kaneza ijuri ya Amerika.
Shuti muduteza amatwi ahantu ho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijuri ya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. washize hamwe aya majwi ni Diodone Cyubahiro kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema ubafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.